Charles Makoto.
Eriku imanani wakatuma majo wa shikira hiwanyu ndabana mse chuti na mwakunzi mteza matuigano vya radio isangani ndabana nikaze murano makuru avugwa kuno murangano ya kabagizo ningi ngonguru nguru zikurikira kuri uyu wa gatanu niho bitegeka nijweko hasozegwa isekeza ryo gutanga imisegetera irimo imiti yica imibu mu gihugu cyose hano mu gisagara cha Bujumbura mu buraruko bw'ico gisagara aho bagenzi bacu baciye iyo misegetera ikaba yaheze abakikeneye bagitonze muri zone buterere havugwa imyuzuri turutse ku mvura nyinshi yarayiguye abanyagihugu bagasaba ko uruzi kinyankonge gwo kwagugarugahabwa inzira umuririmbyi kazi ntibagira Silvana yaraye ashengeye ahanini akaba yaririmba indirimbo zijanye no guhagateka umuvyeyi muraja kuvyumva mu mpera yano makuru tubafitiye na bucana yandi ituyagira ibijanye n'umururazi w'isi ndimwa idoni idoni mukanya sangwe kazi
inani sumbigimba
ndasubiye kubaramutsa ababuranira amwe mu mashirahamwe yitwariye leta muri sentare y'ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko kubijanye n'ifutwa ryayo avuga ko agiye kunguruza urubanza ni nyuma yaho ayo mashirahamwe atsindiwe muri iyo sentare mu ntango z'ukwezi kwa Kigarama umviriza umushingo wa manza Jean-Vier Bigirimana umwe mu baburanira ayo mashirahamwe yakuwe n'uruganda rwa Radio Isanganiro
mashirahamwe yafuswe kuri urwo rubanza n'urubanza ruhejeje gucika ku kiringo ca mbere no kuvuga muri sentare ya mbere bisigura yuko no munsi atakini two ruvuga ko kuko n'urubanza rushobora kunguruzwa ko turitegurira kuzokunguruza bisigura yuko bariko baravuga yuko barutsinze twibaza yuko bariko barihuta ku rubanza rubwira kabiri gwerekeye aho twitura iyo sentare dusaba yuko yobona yuko hahunya azubwirwa rya Republika y'u Burundi hakahunyangwa amasezerano y'Arusha icambe cyo twomenyesha abarundi n'abandi bose bari kora twumviriza nuko mwe nizo manza ari manza rimwe na rimwe umuntu ashobora kuzishingisha kugira ngo yerekane ingene ibintu biri kubiragenda twebwire twaronsa akaryo kukwereka akarere ingene mu Burundi ariko arahunyangwa ibwizwa shingiro ariko arahunyangwa n'amategeko agenga umuryango iyo sentare yize ibijanye n'ububasha bwa ayo maze zivuga yuko isanze itoja kwigurubanza gwamaze guca muri sentare ijejwe kubahiriza ibwizwa shingiro mu Burundi kuko nitwari twayifashe nk'isentare yungururizo bisigura yuko no munsi abariko baravuga yuko ngo iyo sentare ngo yemeje yuko Petero Nkunziza ikiringo cyo cagihuye n'amateko cagihuye n'ibwizwa shingiro cagihuye n'amasezerano y'Arusha abantu twabwira yuko busubira bagasoma neza urwo rubanza maze bakareka kuvuga gira sentare byitige zivuga ico kibazo sentare yagombye kuciga yagiciye ruhande bisigure ko no musere batawobeshera sentare ngo yaravuze byitige zivuga
Jean-Vier Bigirimana n'umushingo wa manza aburanira amashirahamwe yafutswe ku mashirahamwe akorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi tukiri mu gisata cy'ubutungano mu nyororo wo gufungwa imyaka ibiri mu gihe yosubira gukora ikindi caha mu kiringo kingana imyaka itanu ihadabu ry'amafaranga ibihumbi mirongo itanu nicyo gihana sentare ntahinyuzwa yarayihanishije umukenguzamateka Gahungu Gedeon ni nyuma yaho yagirijwe gushaka kugandagura abantu babiri harimwo n'umugore wiwe no kugonga abantu n'imodoka yabiteguye umushingwa manza burakuvye Emmanuel yunganira Gahungu Gedeon arashima ugwacitse akagira akasobanura ibyo bihano byasabiwe uwo yaburanira yaganiye na mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana
twareretse amakungu abarundi n'amakungu yuko ivyo bamwagiriza yuko yashaka kwica abantu kugandagura abantu atari ivyo tayica abamwagiriza turabona yuko sentare yakoreye kuvyo twayishikirije kanatsinda twarerekanye yuko atagushaka ko gushaka kwica abantu kwari gusanzwe ko hari bamuciriye umunyororo wo gufungwa imyaka ibiri mugabo baca bashiraho ingingo ivuga yuko babangiriye uwo munyororo bamuciriye imyaka ibiri yo gufungwa mugabo barategekanya bati hamwe yokora ikindi cyaha mu myaka 5 no kuvuga yuko uwo munyororo yoca gukora mugabo hamwe atokora icyaha mu myaka 5 guhera igihe urubanza rucikiye uwo munyororo ntawazokora bisigura yuko guhera urubanza rucitse ari degembya kubera yuko uwo munyororo w'imyaka 2 ntawazokora kiretse hamwe yokora ikindi cyaha mu myaka 5 no kuvuga rero twebwe twarashimye urubanza rwacitse nkuko amategeko abitegekanya kugenda no muvuduko munini birahanwa n'amategeko nico rero bahavuye bafata turavye ibyo nonekariye mu ibarabara barabonye yuko yagenda ku muvuduko munini hama baramuhanisha ihadabu y'ibihumbi 50 nica amategeko avuga navyo nyene tubona yuko barakurikije amategeko kuko nivyo bisanzwe bitekanijwe n'amategeko
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
aya makuru tuyohana nize mu gisata cy'imibano haribonekeza imirongo miremire mu bibanza bimwe bimwe biriko bitangwamwo imisegetera mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura bamwe mu banyagihugu bayikeneye bari ku mirongo bakavuga ko iheze bakikeneye abarongoye ibyo bibanza bitangirwamwo iyo misegetera bakemeza ko bahawe idakwiye n'igitigiri c'abayirondera ariko bakamenyesha ko bamaze kubimenyesha ababakurira mu gisata cy'ibidukikije inzu zirenga kuri 5 nizo zasambutse bitewe n'uruzi Kinyankonge guzuye amazi acata inzira yinjira mu mazu aho ibintu mu mazu byatwawe ibindi birononekara muri Buterere ya kabiri na quartier ya kane ababa muri ayo makartie bavuga ko inyenda muvano ari imvura nyinshi ituma uruzi Kinyankonge guzura amazi agaca yijira mu mazu bagasaba ko ugo ruzi gwo kwagugwa co kimwe n'imiserege n'ikiraro kigabura Buterere na Mutakura kugira ngo ayo mazi arengane imvura yaguye mu ijoro ryo kuri uyu wa kane ryatumye igice cibarabara ry'ikaburimbo rija ku kibuga c'indege muri Buterere ya mbere igisagara ca Bujumbura yuzura amazi bamwe mu banyagihugu barengana muri ako gace bibaza ko vyoba byavuye kuri uzi Kinyankonge gwataye inzira bakavuga ko baharengana barinze kubaheka nayo abandi bakemeza ko bahebye iyo baja kuri ivyo bijanye n'iryo barabara ritakirengana neza abo banyagihugu bamenyesha ko nibikoresho byo mu mazu yegereye ico kibanza byatwawe bagasaba yuko uruzi Kinyankonge gwokogwa ni nkuru ya mugenzi wacu Vestine Butoyi
amazi yuzuye mu gice cy'ibarabara rya Buterere rigana ku kibuga cy'indege ayandi yisesa mu nzu z'abantu zegereye icyo kibanza hafi y'uruzi Kinyankonge bamwe mu kuharengana badugije impuzu abandi bahetswe ku migongo bamwe basunikwa ku ikinga imodoka zitoyi nazo zamizwe amapine abandi bahageze hakujya no hino y'icyo kidengeri cy'amazi babuze iyo baja imodoka zito hamwe ni moto zikata zisubira inyuma kubera ko babuze aho baca nayo imirima yegereye uruzi Kinyankonge nikiboneka ni nk'ikiyaga cy'amazi umwe mu baraha ibarabara risa n'iritakirengana avuga ko ayo mazi yaturutse ku mvura nyinshi yaguye mu ijoro ryo kuri uyu wa kane gutyo ngo bituma uruzi rwa Kinyankonge guzura ruhava rwihereza iryo barabara
imvura yatanguye kugwa mu ijoro saa yine z'ijoro hanyuma nje nabyutse mbona amazi ari kitengeri kandi imvura yari nyinshi gose
ubu mu kuharengana bamwe muri abo banyagihugu bari bahari bamenyesha ko barinda guhekwa abandi nabo bakarinda kwigiza impuzu haruguru canke bagasubira inyuma kurondera handi boshobora guca imodoka ngo zishobora kuhaca nizo mu bwoko bw'amakamyo kuko zifise amapine ari hejuru
ubu abantu twese twacitse abami abandi nabo baraterura abandi nabo baraheka urumva yatabwo afise imodoka iri korohera yabikinga yaba moto urumva kandi uko ziragera hasi ngashobora kurengana ni kuvuga hagenda imodoka nayo nyene z'amakamyo n'ubuto ntibupasi
yamarango harabejeje kubera ko uja bukijwe bamuhetse ni ku mafaranga y'amarundi ari hagati y'amajana 2 cyangwa amajana 3
umuntu jewe ndamujabukije maze kumujabutsa urabona amazi n'ikirenga hano muri Buterere ntashobye kumujabutsa ndamushikana ngaha dukora amafaranga amajana 2-3 buca
abo banyagihugu muri Buterere ya mbere muri zone ya Buterere mu gisagara cha Bujumbura batera kamo leta n'abagira neza kubatabara mu maguru masha kugira ngo bakure amazi muri ico kibanza hama abantu bashobore kurengana vyoroshye ikindi nacyo basaba ngo nuko amazi y'uruzi Kinyankonge nkonge yohabwa inzira ikwiye gutyo bagakinga ko hosubira kubizindi ngaruka
Vestine butoye tugukenguruke tukiri mu gisata cy'ibidukikije ibiti by'imikaratusi birenga 2021 nivyo vyatewe kuri uyu wa gatanu muri commune Giheta intara ya Gitega mu birori by'umunsi mukuru w'igiti umushikiranganje w'ibidukikije uburinyi n'ubworozi yaraho akaba yaboneyeho gusaba abanyagihugu bo mu gihugu cyose kwijukira gutera ibiti no guca imikobeko mu ntumbero yo gutsimbataza wa mugambi wa leta ewe Burundi urambaye ibiti umuriyo n'ibihumbi jana tanu bikaba ari byo bitegekanije gutegwa mu ntara ya Gitega n'inkuru ya mugenzi wacu Jerani ibigira
Ku gasozi Nyabitwe kari muri zone Rubarasi commune Giheta intara ya Gitega niho hatewe kuri wa gatanu ibiti by'inkaratusi birenga 2021 kuri hegitari 17 hari mu birori by'umunsi mukuru w'igiti icivugo cy'uno mwaka kikaba ari twigisha kamaro k'igiti dushike kwiterambere rirama umushikiranganje w'ibidukikije uburimye n'ubworozi Deogide Rurema yari yitavye ibyo birori akaba yibukije ko igiti gifise akamaro kenshi ngo kizana kayaga kizana imvura baragicana kirakoreshwa mu kubaka kigakinga inkukura n'ibindi yaciye asaba abanyagihugu bo mu gihugu cyose kwijukira gutera ibiti aho ngo n'imiburi iburi umujyango wose wotera ibiti 10 mu ndimo zawo mu ntumbero yo gutsimbataza wa mugambi wa leta ewe Burundi urambaye yanasavye ko abanyagihugu boca imikobeko yo kurinda inkukura commune Giheta ivyo birori vyabereyemwo ngo ikabikuye kuba karorero Jean Marie Hatungimana arongoye igisata cyo gukwingira ibidukikije mu ntara ya Gitega akaba nawe yavuze ko muri iyo ntara ubu hatekanijwe kuzotegwa ibiti vy'ubwoko butandukanye bingana umuriyoni n'ibihumbi 500 igitega Jean nibigira ku bwa radio isanganiro
Jerani bigatu gukengurukire tuve mu ntara ya Gitega tukubite mu ntara ya Cankuzo imyidogo ni myinshi mu banyagihugu bo kumugwa mukuru w'iyo ntara bavuga ko mu gihe imvura iguye amazi yishira mu regidezo azari mu bucafu bamwe muri abo bakoresha ayo mazi basaba ishira mu regidezo kubaronsa amazi meza ngo kuko bayariha mu buyobozi bujejwe igisata cy'amazi bo bakavuga ko kuwa mbere uza bazo kwishikira mucankuzo kugira ngo barabe icyo gikogwa Raymond Mudende
kuronswa amazi meza nivyo abanyagihugu bo kumugwa mukuru w'intara ya Cankuzo basaba ishihamwe regidezo nkuko abakoresha amazi iryo shira hamwe babivuga ngo haraciye iminsi itari mike haza amazi mabi mu marobine na cyane cyane iyo imvura yaguye ayo mazi rero ngo usanga asa n'ivu bikaboneka ko haba harimwo ubucafu abakoresha amazi ya regidezo bavuga ko atagikozwe abanywa ayo mazi bashobora kwandura n'indwara zifatiye ku isuku rike abandi nabo ngo bahisemo kuza kuvoma kuri za rusengo aho bavuga ko naho nyene batanga amahera ku mwaka ku mwaka Fabrice Nkunziza umuyobozi w'amazi muri Regidezo amyesha ko ayo mazi mabi ava ku isoko rimwe ryononekaye aho imvura iguye haca hajamwo ibivu akamenyesha ko ku wa mbere w'indwi iza muri ico gisata kijejwe amazi bazokwishikira kuraba iryo soko kugira ngo barabe icokogwa abanyagihugu bo bagasaba ko ico kibazo cy'amazi mabi cova mu nzira kugira ngo nibabandanye barihishwa amazi azobatera ingwara mu Cankuzo Reyimo Mudende Radio Isanganiro
Reyimo Mudende nawe tugukengurukire haribonekeza ubukene n'iduga ry'ibiciro by'amakara mu makarita atandukanye y'igisagara ca Bujumbura bamwe badandaza n'abayagura baganire na Radio Isanganiro bemeza ko igice cy'umufuko cavuye ku mafaranga 2018 kija ku 2026 cankarenga ku kiguzi cyo kurangura nayo bamwe mu bamanukana amakara bayakura ruguru bavuga ko iryo kena niduga ry'igiciro riva hanini ku mvura yibonekeza iyo bayakura ituma amabarabara nyerera imiduga ikayazana bigoranye Ano makuru cyabandanize mu gisata cha politike umugambwe APDR wipfuza ko itegeko rigenga imigambwe yotomora neza ibijanye no guserukirwa kw'abakenyezi n'ugwaruka mu nzego nyobozi z'imigambwe Gabriel manza witonda rongo yu mugamge akababishi kirije. Nyuma ya ho ichegira chambechu mkuru igihugu asabi migamge gutanga iminya nyurozo jamuri jotegeko ikindi wa mugamgu sawa. Kocho tomo ugwa muri jotegeko ni ahavu bugyo imigamge koresha. Tumukuliki na kuwe kuri telefoni na mugenzi wacu Erini Beni Bigira.
Mugambi wa pedi tulipu na nila kwa wete kujo tomora ikibanza gihabga ugwaruka na wakenye zimunze gonguru nguru zu mugambi mkweli kana iwiche ugwaruka shua kwa mkwa chedisa nga mugambi mnyenshi munze gozifati ningo mugambi ata ugwaruka changa wakenye zusanga barimu ariko kandi rero umugambwa wa pediatri turifuza ko ujaho ibihano ku migambwe itubahiriza amategeko te kuravuga ko imigambwe iteza ko ifite ibyicaro nko ku mugambwe dafite icyicaro gikuru imigambwe tagira inzego mu ntara mu makomine miteko gyari bihari bavuga ati umugambwe iteza kugira icyicaro nibyo utegeza kuba ufite inzego hose kandi ugatwagwa n'umuntu ari ngaha mu Burundi ariko nta bihano bitekanijwe kuwa birenze turifuza rero ko kandi yotera ko gyetegeko gyotomora neza amajambo amwamwe akaboneka hane ikintu bita opposition mu kirundi bacyashiraho ngo umugambwe utavuga rumwe na leta ariko byukuri nta mugambwe n'umutavuga rumwe na leta kuko leta imaze gutogwa nabe n'igihugu isigara itwarira bose
ariko hari igice kivuga ibijanye n'ibihano
yego hari igice gitanga ibuga ibihano ariko ntikidondora neza ati ndege ibihano bifatiye ku ikosa wakoze ubusumbane bingana gute
kubijanye n'ubugi imigambwe ikoresha naho mu mugambwe ya PDH muvuga kwiki
kiye ni kibazo rege gikomeye cyane mbere twe twifuza ko n'igiteko n'ibyo yogira iki kivuze ko kuno munsi avuga ko leta ishobora n'umwira ishobora cyangwa ntikore gufasha imigambwe iri muri leta gusa bati mu migambwe rero itarimo n'amashinga amateka na leta niyo shobora kuyifasha kandi twivuza yuko rero itegeko botomo ringene imigambwe ishobora kuzirafashwa bifashwe na leta kuko itegeko ryabuza ko imigambwe ironke imfashanyo zivuye hanze
uwo akaba ari umukuru w'umugambwe APDR ku ruhande rw'umugambwe Sahwanya Frodebu ho babona ko hakwiye guhinduka aho imigambwe itunganirizwa Pierre Claver Nahimana arongoye uwo mugambwe akavuga ko hakwiye kubaho urwego rutunganya imigambwe atari ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ano makuru yabanda neze mu gisata c'inkino igihugu c'u Buganda nico caraye gitahukanye igikombe ca yamahiganwa ya Sekafa Senior yaramaze iminsi ari kabera mu gisagara ca Kampala mu Buganda kuvita ari 8 za kuno kwezi mu rukino rwa nyuma ico gihugu kikaba catsinze Eritrea ibitsindo bitatu ku busa mu rukino rwo kurondera ikibanza ca gatatu gwahuje ibihugu vya Kenya na Tanzania gwarangiye Kenya itsinze Tanzania ibitsindo bibiri kuri kimwe muri ayo mahiganwa ya Sekafa Senior Uburundi bwasezeye mu nkino zo mu matsinda budatsinze urukino na rumwe isindimwa irimwo umururazi umurimyi arashobora kuyisubiza akanovera akoresheje ifumbire y'ikizungu Prosper Dodico umuyoboza jejwe gusubiza isi ndimwa akanovera mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi amenyesha ko ifumbire itaja mwisi igaragara babanza gushiraho amase y'ikirundi idoni muri no bucana yandi bidukikije na Christian Nizigam
Muri bucana yandi bidukikije iheruka twarababwiye ko isirimwe umururazi shobora gusubizwa akanovera biciye mu buryo kama nko kugwanya inkukura ukuruhurira isindimwa kugira igarukana ibyunyunyu yataye hamwe no gutera ibitegwa birinda uyo mururazi sivyo gusa Prosper Dodico umuyoboza jeje gusubiza isindimwa akanovera mushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi amenyesha ko abarimyi bashobora no gukoresha amase y'ikirundi
ufashe nk'amase y'ikirundi baja yapuye mu bitungwa nk'ibiro ijana ukabipima washa gusangamwo 0.5 ibice bikeye bicunyu bita fosfore cyo gikenewe gose kubitego
mu Burundi ubwoko bune bw'ifumbire nibwo bukunze gukoreshwa nk'uko uyo muhinga abandanya bisigura
ubwa mbere ni DAP barayizi ni imwe yirabura iyo nayo tukatwirondamo icunyu bita fosfore n'ikindi cunyu bita azote ishwagara naryo iri mu bintu bituma isindimwa imera neza kuko biratuma twirukana mu rurazi harimwo oxide de magnesium ikindi ni oxide de calcium ibyo byunyunyu birirukana icunyunyu kidafitiye akamaro igiterwa bita aluminium.
Ubundi bwoko bw'ifumbire y'ikizungu bukoreshwa ni ure na kasere bifasha ibiterwa kugira ngo bikure bifise nguvu.
Hariho iyo twita ire, iyo nayo bakunze kuyimenyera bayibagaza. Kiza ni icunyunyu harimo azote yonyene. Ifumbire bita kasere nayo harimo icunyunyu bita potassium gituma igiterwa kirinda ingwara.
Prosper Dodiko amenyesha ko hariho yindi fumbire ariko idakunze gukoreshwa irimo ibyunyunyu nka azote, potassium na phosphore.
Iyo yindi ni NPK, no kuvuga N azote, P phosphore, K ni potassium. Mugabo biba biri ku rugero rutalenza 17. Udakoresheje DAP wo buhombye kuko muri iyo NPK harimo ibiro 17 gusa. Mushomba rero nk'igitegwa gikeneye nk'ibiro nka 46. Mushomba yuko uteza kongeramo. Nico gituma rero tuvuga tuti nimiburi iburi umurimi byanke yuko akoresha ubwo buryo butatu bwifumbira cyangwa n'iki yo fuma koresha yo NPK kubera irimo ibyunyu byose.
Iyo fumbire y'ikizungu umurimi ntayishira mu isigaragara abanza gushiramo amase y'ikirundi.
Hariho nka DAP na kasere ibyo urashaka kubivanganya ugaterana. Kuko novuga yuko mwivu biramara y'umwanya munini. Uteye ibiraya ugatera ibigori wateza guterana DAP wavanganye na kasere. Hama rero iyo ire nayo byiza ukoresha mu kubaga mu kuvuga hagi gitegwa kiri mu gutangura kuzana amashugwe niho kiba gikeneye ire kugira ngo kize kubyara gifise nguvu nyinshi. Ku biraya turavuga tuti bakoreshe 60 ni azote, 90 ni phosphore, 60 ni potassium. Nkiyo phosphore 60 uzoyikura mu biro 200 vya DAP ku hegitare.
Umwe wese ku rugero rwiwe arafise ico yokora kugira uyo mururazi w'isi ugabanuke. Haba leta, abarimyi, eka nabandi. Ibyo nivyo uyo muhinga azotubwira muri bucana yandi bidukikije izokurikira.
Christian izigama tugukengurukira no makuru turangirize kuri no nkuru y'umubabaro muri ninji kazi ntibagira Silvana yamenyekanye cyane ku ruririmbo gwiwe wibuka ushime yarayita by'Imana. Uwo muririmbyi yamenyekanye cyane cyane mu myaka ya 80 yatanga ubutumwa bwo gukundana, gukunda igihugu no guha gaciro ababyeyi. Ashengeye yari yipfuza kugurura ishure ryigisha umuziki no kugurura inzu ihinyanyurirwamo umuziki Studio d'Enregistrement muri rurimi rw'Igifaransa ishira imbere indirimbo zo gutsimba bataza umuco kama Christian Savye.
Umuririmbyi Silvana azwi ku karirimbo kiwe kamenyekanye cyane wibuka ushime yamenyekanye cyane mu myaka ya 80 mu gihe ariko arakorana n'abaririmbyi batandukanye bari mu mabano ku ndirimbo ziwe. Ngo yatangiye kuririmba akiri muto ni mu gihe n'abavyeyi biwe nabo nyene bari bakunze kuririmba. Uretse ko mu muryango we bakunda kuririmba mu gihe yari umwana yashoboye kuja mu makorale atandukanye. Aho ni mu gihe yigira kuririmba na cyane cyane muri paruwase avukamwe. Nibagira Silvan yarashobore kwizigirwa na Radio Isanganiro nk'umwe mu batanga amanota muri ryahiganwa Radio Isanganiro isanzwe itegura ariryo Isanganiro Award. Kuri rino jwi twamufashe kuri Radio Isanganiro yarashimangiye aho yasaba akanakeburira abaririmbyi kuririmba amajambo nkora mutima afise ico ahanura.
Mu gukura kwanje nakuri mu muryango basenga mama ya Murejo Maria nari nkiri mutoya aho oye navukiye muri nyamuryango nkanicira korale yagasikiriza ari wacu kitwa icyazo je mu kamakabetsi mena nkaja muri korale inzi mutsubu nta kanovera numva ni kuvuga ni guhera yemwe muri nyumva abana muririmba muhere sije kwayambika ndera gutanga inyigisho.
Twamwisha ko umuririmbyi yarayashengeye yavutse mu gihe mu kimaja 1965 akaba asize abana batatu.
Imana imwakire mu bwami bwayo. Nino ngaha makoto ategure kuno murango agarukiye tubakengurukiye mwebwe mwateza abiri nkengurukire ariko Imana yafashije mu buhinga bw'ibyuma shari makoto nabashikije ndabakengurukiye nabo butaha.